VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu Ijwi rya Amerika muri kumenaje we Diane nahazwe ndongo ya makuru yo kuri nosa.
Abarundi twahungiye muri kino gihugu cya Tanzania mu ikambi y'Induta bafise ikibazo cy'umutekano. Hari ahantu twa tugiye gusenya kurondera udukwi tugahorerayo n'ibibazo by'umutekano. Habari abantu badutemagura, twica, badutera imyampi, abakenyezi bagafatwa ku nguvu.
Uyo numwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania avuga ko ikibazo cy'umutekano bamaranye iminsi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ngere ngire mwiriwe kuri no wa mbere niho hafu banwa Iteka Valentin bankumuhari umwe mu bagendanye n'umugani wa Rudoviko Rwagasore bagafadikanya kurondera intahe y'ukwikukira y'u Burundi. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yaserukiye leta y'u Burundi yavuze ko intwari nka bankumuhari ari intibagirwa. Tumukurikirane.
Muri 1631 uyu mwisi nyene kuko igihe umugambo w'ibiyuheje gutsinda abakoloni bifuje yuko bisubirako yaciye aja muri Coloque de Stand mu Bubiligi aho yagiye kugira ngo aharanire iyo ntayo kwikukira ntisubire inyuma. Murumva ko umuntu nk'uwo yabaye kirumara mu gihugu. Ubwo butwari bwiwe nibwo umukuru w'igihugu cacu yashatse guhaya no guhayagiza aho yamwambika ikidari cy'umwaka. Igihugu cyacu ndetse igihugu cyacu cyose cyama gikenera abantu b'intwari barondera ineza yo bose bacigura kandi bagashinga icumu mu mashinga nk'uko twama turirimba.
Umuryango wa Valentin bankumuhari naho bibutsa ibiringo bikomakomeye yaserukiyemo igihugu imbere yuko kuronka intayo y'ukwikukira. Pierre Justin Nkunzimana yavuze ku izina ry'umuryango aho hari kwashingurwa Valentin bankumuhari.
Valentino bankumuhari yaratowe kuba mu ndatwa zaserukiye Burundi hambavu ya nyakubahwa Petero Ngendandumwe mu ngoro ya ONU i New York kugira ngo basigurire makungu kwari nkenerwa yuko Burundi gusubizwa intahe yo kwikukira bwamanye kuva na kera narindi. Yari mubashinze umugambwe iprona hambavu y'umuganwa atari umugane Rudoviko Rwagasore. Yari mubadasigana ba mbere batowe kuvyagira mu nama nshingamateka yakomotse ku matora ya nyakanga umwaka w'igihumbi 1931 aho iprona yari itsindiye kuyikukira.
Tuje mu gihugu cha Tanzania naho aha barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bavuga ko afise ikibazo cy'umutekano akaroroka hafi batanga naho ku munsi wa gatandatu hari abarundi babiri bahungiye ngaho bakere bakubiswe imipanga. Ivyinshi tubibaze Leonce niyo ngabo akoreje rya Amerika mu gihugu cha Tanzania.
Ndere imana jorisi ni kiruruma umutwe wuzuye amapasuma amenyo bararanduye ntagishobora guhema nkuko bisanzwe ahubwo akoreshwa ubuhinga bumutuma ashobora guhema ari muri reanimation ajyamye mu cyumba cya gatanu ce. Nizigimana jambye nawe nyene ntakoma umutwe n'amapasuma ajyamye nawe nyene mu cyumba cy'indembe. Nizigimana jambye rero na Ndere imana jorisi batemaguye ku munsi wa gatandatu nk'igihe cy'isaha zine bari bavuye mu ikambi y'Induta bazindutse baja gusenya mu ishamba ryitwa Karutare riri mu micungararo y'ikambi. Iyo bahavuye bahurira n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ibibugita n'amahiri.
Kwa gatandatu heze hari umugabo yagiye kwirondera udukwi fatwa aratemagurwa akomeka akaba ariko arakurikiranwa avugwa.
Ku igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icyenda mu gasagara bita bituhurana kegereye ikambi ishyirahamwe Redeso Relief Society to Development ryakoresheje inama Abatanzania baba muri ako gasagara babihaneza gusubira kurimira ku nkengera z'uruzi Ndorobo Nyangwa na Nyamengere. Iyo ngingo rero Redeso yavuga ko ituma amazi muri izo nzuzo adakama kugira ngo ntibabure amasoko azovamwe amazi bahe impunzi. Impunzi rero zikibwira ko iyo ngingo ariyo yoba yahavuye ibyura gashavuka Abatanzania. Ariko rero ntibwari ubwa mbere impunzi z'Abarundi zari zikunze kwicwa muri ubwo buryo. Impunzi rero ziti biteye ubwoba n'amakenga.
Ge abarundi twahungiye muri kino gihugu cya Tanzania mu ikambi y'Induta bafise ikibazo cy'umutekano uzanana hanze y'ikambi ari haruta tugiye gusenya kurondera udukwi hanyuma tugahorerayo n'ibibazo by'umutekano tukabona abantu badutemagura twica badutera imyampi abakenyezi bagafatwa ku nguvu abantu babigira ntituze baribo twasaba umutekano ukwiye haze hafata ingingo zikwiye zo kumenya ababikora nibande babikora bisunze iki babikora kumbanya baki ibyo rero si ubwa mbere biba byama byabaye ubu rero ibyo rero twasaba ko ingingo zikwiye z'umutekano zokurikirana icyo kibazo ubwa mbere tukamenya ababikora nibande babikora kubera iki
kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icyenda muri zone y'umunani village y'indwi inyuma y'inzu hatowe ikiziga cy'akana kitwa Nigiyimana Devira akana k'imyaka umunani kishwe gakerewe aho hakekwa iyindi mpunzi ko ariyo yoba yakoze ubwo bwicanyi kwigenekerezo ya 12 naho hatowe ikiziga cy'umuntu w'umugore caturiwe hari nyuma ya zone y'icyenda muri iyo kambi ya Nduta imbere yaho rero mu ntango z'ukwezi k'umunani hari hatanguye kwicwa uwitwa Salasiere batazira gasongo uwo murundi akaba yatowe ikiziga kiboshe mu ishyamba inyuma y'ikambi hari haheze indwi atawuze irengero ryiwe inyuma yaho hishwe umutanzaniya yari asanzwe acururiza muri iyo kambi yari yagorobeje afata ikinyobwa mu kambi ariko bukeye bamutora ikiziga ipikipiki yagendesha barabura irengero ryayo uwo mutekano muke mu kambi rero watumye icyo gihe abarongoye ikambi bafata ingingo yo kubuza ibintu byose bijyanye n'urudandazwa bibera mu kambi n'isoko rirugagwa inyuma y'ukwezi iyo ngingo barayikuyeho abajyaga ikambi barasubira no kurekurira impunzi gusohoka ariko icyo gihe bagiriye inama impunzi ko atamukenyezi yosubira kujya mu ishyamba wenyine agiye gusenya ku bw'umutekano wabo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Gitega aho hari umuntu w'umwigeme yaraye yishwe akerewe izosi muri quartier ya Shatanya ya kane mu gisagara ca Gitega kiri hagati mu gihugu cy'u Burundi wamukereye n'umukozi wo mu nzu yarasanzwe akora aho uwo mukobwa yaba kwa musaza wiwe amaze gukora ico caha umukozi wo mu nzu yaciye yishikana ku gipolisi ahapfungiwe nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Fidel Nsabimana akore ijwi rya Amerika igitega
mu masaha ngisa inezi joro rya Noweli Niyo mu rugo rwandwayo deo muri karitsiye Shatanya ya gatatu mu gisagara ca Gitega gicwa Nyandwi Berita na Toria umwige mushiki wa nyamurugo ufa bari bateramiye bani na za Noheli batigeze batahura ko atandu bigeze yumvikana mugenya kwigendera yari karicwa mu rugo rwandwayo deo nta numwe yemeye kuvugira kuvyuma bifata amajwi kuko bari bagifisa gahinda kenshi bategura n'amaziko yabo bamwe mu babanyi bari bateramiye batubwiye uko vyagenze uyu ni umwe mu babanyi yavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bari baje kuhimbariza Noweli
hari nka saa 4:55 bakibuko nyine urumva baci batabaza barondera ababanyi ubwa mbere caraduhamagara umuntu ashitse umuntu agiye kumurika asanga umuntu ajyamye muri bendosa amaso menshi umuntu acabona yuko yapfuye baramukereye n'imbugita yo mu gikoni nyene iratebira iragoba irazingama bayisanzaho nyene abahupeje bayitoye tubona uyu yamufaso ni nyene bahajya muri rujya rugo agiye kuraba umukozi abonye ko abibonye niho yaca avuduka kiruka ababanye rero baca batangura kwegerana bahamagara ntibaca batabaza n'igipolisi
nta nduru mwigeze mwumva
nta na gatoye nico gisiga ubwenge umuntu atumva ni nyene byaba byaragenze Apolisi rero bahashitse ubwa mbere bo baciye bavuga bati hariho umumaze gushika hariya ku gipolisi ngo bahuye bavuye kudepana abantu bagize isanganya ku masanganzira acababwira ngo je ndizanye bati na maki ngo mpeje kwica umuntu kweri ngo ndamuhejeje ngo umuntu w'umugore ngo mwishatanye ya kane ibyakurikiye nuko hacakurikira nyine ku aba polisi ko bagira costa aba umupeje yaraje n'abandi polisi bari kumwe bari kuri garde sans doute munacaje amademate shayo kurondera ambulance muri agence docteur ari kwizamu acarashika aragira ivyiwe atekeneye acaratangurusha kuko ico kiziga kija muri morgue
uno musore numwe mu bakozi bo munza sanzwe aganira kenshi na dukuvure onaha yagize ubwo bwicanyi yatubwiye uko asanzwe azi Deo Dukuze
maze sanda muze nabi nabona nyina n'umuntu nyene umengo no w'intunga nahubwo je mbona umengo ni ibintu nyene by'agashuho ko rimwe rimwe aho ramitana cyangwa nanjye nkamuhita mugenda ku isoko oya sinabwo mva muvuga nabi cyangwa ngo muvuga neza pere mu ntana rimwe mva muvuga nabi ko nagoye mu gahundwe pere
byari biteganyije kuno munsi wagirizwa acibwa urubanza rw'ikibiriraho ariko ni ngo abaye rukiba inyitwa ko muri senere w'igitega nuko hatabonetse abacamanza bakwiye kugira ngo senere ishobore gusasa uyishwe muri karitsiye yashatanye akane mu isagara cha gitega agize gatatu muri iyo karitsiye muri kuno kwezi kurangiza umwaka inyuma y'umupolisi yarasiwe muri hotel Palaso iri hafi yaho nyakwigendera yaragandaguriwe bukeye bwaho uwagirizwa kurasa umupolisi yavuye atugwa ikiziga mu ugabura ikaritsiye yashatanya na karitsiye ya Mushasha igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi aramaze indwi zishika kuri zibiri atahutse yavuye mu gihugu c'Ubirigi aho yaramaze ikiringo kirenga umwaka. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aravuga ukuntu yasanze Burundi bwifashe hamwe n'icatumye afata iyo ngingo yo gusubira mu gihugu. Tubatega amatwi.
Mu Burundi uravye uko hari ibibazo iryo gukimazemo umwaka urenze, ibibazo bifatwa kwinshi ufatiye kwa bivuga canke mbere no kubaza barondera guterera inyishu. Ntawovuga yuko umutekano bimeze uyu munsi, ariko byari bimeze haraheze amezi 12. Urabona ko hari byagiye bihinduka ahantu kubwira hamwe umuntu avuze ati tuvuzishe ukuri yuko kuva nshitse ngi Bujumbura umengo ejo niho numvise bavuga yuko hari nka magrenade iba yatewe mu gace kamwe mu Kamenge nta cyane kuva agiye ni makuru agenda ca kuri za WhatsApp warumvise ijavuzwe ku mbibe y'ubucu Burundi na Congo mugabo kandi ukumva mu mitima mu maso y'abantu ko hari ibibazo bagira bati mbega none tuzokogorora gute koko ngo twumve yuko twishira tukizana ngo twumve yuko koko turi mu nzira imwe twese nk'abarundi bamwe ba mugabo umwe kandi bipfuza igihugu gitera imbere kuri bose na hose.
Ariko mu kubitije amaso inyuma mukaraba umunsi mwafata ingingo yo gutahuka murashaka kutubwira ikintu catumye muvuga ati ubu harageze ko jewe ntahuka.
Ubwa mbere hoho iyo uvuze gutahuka sinije no bifata kuko ngaha angira umuntu yabanzaga asigurira abantu igituma namaze aya mezi yose hanze, kuko ubundi jewe igihe nari nagiye mu Bubiligi mu ntango z'ukwezi kw'icenda ku mwaka wa 2015 ndibuka neza hari ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda nuko nashitse ku kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi hanyuma abapolisi bagende baraba ibyerekeye impapuro z'ingenzi ni ukuvuga iby'amapasiporo mwambwira ngo pasiporo yawe ivugwa yuko inyuma baraheza barabiraba byose biraca mu nzego za nkenerwa inyuma basanga nta kibazo bobo bitera mbere kuri jewe icyo sinikiri ikibazo kuko burya umurongozi hariho izo utegerezwa gushira imbere gusumbya ibindi ukaraba uti mbega uyu munsi aho tugeze naho ibintu byabaye kuriya icyo noterera icundi yoterera akigora umwe yogira hirya no hino kugira ngo turengane ibi bituma abantu bagira ubwoba ni iki? Uwo niwo murimo rero w'indongozi nyayo nk'uko je no bivuga.
Icyo ni kibazo muvuze gihambaye cyane rwose cyo guterera umutegetsi wese ahari eka umurundi wese akunda igihugu akarota abavuga ikintu yoterera. Ku bwanyu ikintu abategetsi bari kuri leta boterera muri iki gihe ni ikihe? Murazi ko hariho abarundi benshi baba mu buhungiro muri iki gihe.
Hariho amajambo muri no minsi jewe nsigaye nkoresha ku muntu wese ari umurongozi, kandi umurongozi si ukuvuga uri ku butegetsi gusa urashobora kuba n'umurongozi uri mu migambwe cyangwa mashira hamwe umwe migambwe iharanira kuzobata ubutegetsi biciye mu nzira zizwi uri mu mashira hamwe ayavuga yuko adaharanira ibice bya politike umenyesha makuru uri umuntu wese ahuri ufise umugwi uburimo njye mu gihugu cacu cy'u Burundi uraje amarushwa cyaciyemo naho yagirije abarundi uri umurongozi rero icambere utegezwa kumenya nuko ayo marushwa ya wewe naho warayaciyemo wewe kugatwe kawe utoyashira imbere ahubwo ugira uti jewe neza kuyarenga gute kugira ngo mfashe abarundi gushikira neza gushikira iciza mu gifaransa nibyo nise ni un bon leader burundais aujourd'hui doit savoir manger ses douleurs ses souffrances ses préoccupations pour pouvoir générer le bonheur des burundais ndabivuze mu kirundi uvuga nti umurongozi mwiza n'umenya wa wundi ati kurira munda ibimugoye kugira ntibitere ingorane abandi ahubwo afashe kugira ngo abandi baronke ubuhirwe
ikintu nacyo kimeze nk'aka mu mwotera abandi barundi bari hanze nabo nyine bafite ubwoba bwo gutahuka baba abatari muri politike canke bari muri politike ni nk'aka
oya se bari hanze gusa kuko ikibazo cyo kugira uburenganzira bwo kuba tankumanzi mu gihugu cawe nikiraba ari hanze gusa n'abari mu gihugu hagati kirabaraba baba abari ku butegetsi baba bari mu yindi mice y'igihugu menyesha mana narumvise mbere igihe kimwe yuko n'umukuru w'inama nshingamateka yasavye abepiskopi ba Ekleziya Gatolika y'u Burundi ko bofasha kugira ngo bahunze batahe iyo ushora kwisaba mbere n'abandi ushora kwifasha kwisaba n'ugwaruka ugwaruka rw'imigambwe ibimigambwe iri ku butegetsi cyangwa imigambwe iri ku butegetsi ushora kwifasha kubisaba imihari y'abakenyezi imihari yabikorera utwabo ushora kubisaba abadufasha aba bafasha u Burundi mu nzego zitari zike ntusaba gusa abo bari hanze uyi gusa bari hanze hariho mbere aho bawihenze ubu rero umwe wese arafise ico ategezwa kugira ica mbere nibaza no kumenya ubwa mbere kandi kiyemeza kandi tukabishingira intayi tukabigendera ko twese turabarundi turi bene Burundi ku Imana yaturemye yadusangije igihugu ciza citwa u Burundi yuko atantu umwe rero afise uburenganzira bwo gukora iki canke kiriya co buza uwundi kugira ubwo burenganzira ica kabiri tukamenya yuko muri kino gihe hariho koko abarundi kumvo nyinshi ntagiye kudondagura bari hanze y'igihugu hari bamwe bahunze hari nabandi batahunze kandi nagira ngo ngire ngaruke kuri jewe ntihazogira uzova undi bantunganya nari narahunze sinigeze nsaba ubuhungiro mu gihugu nari ndimwo nari nk'umuntu ari ngaho akora izo yikorera mugaba atasabye ubuhungiro ica gatatu rero tubaze kwemera yuko hari abarundi ubwo burenganzira bwo kuba mu gihugu batabufise mu kubera ibyagoranye tukagira tuti twokora iki haraho rero byizosanga bitezo gukogwa n'abari ku butegetsi andi byizosanga bitezo gukogwa n'abo bandi bari mu mihari bari mu migambwe bari mu mashirahamwe y'abarundi bavugira hanze hari byizosanga bitezo gukogwa n'abo muri kano karere ibihugu byatwakiriye impunzi hari byizosanga bitezo gukogwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gufasha muri ibyo ugaheza ari ibyo byose rero ukabishyira hamwe n'uzoca ubona rero ingene abo barundi bahunze bashobora kugira bati reka dutahuke
muvuze ikibazo cyo mu karere nk'uko mubizi umuhuza eka umwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yagiye mu Burundi ejo bundi akaba rero yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru ariko icyo kiganiro ntichanezeje cyane cyane abatavuga rumwe na leta eka Senared ikaba yaranavuze ko kubera ayo majambo asa n'uwikuye muri ayo mabanga murafite akizero ko ibiganiro ibibera mu Burundi vyovyo birabandanye kandi vyaratanguye murafite akizero ko ivyo biganiro bihuza abarundi hanze birongowe na Mkapa bizoba mwavyakiriye gute bwa mbere
ubajije president ntibantunganya aho ndakwishura kuri mu bintu bitanguye na gatonyi kuko nyamfatira kuzo ragiye mbona muri kino gihugu je ndibuka mu myaka ya 96 mbere n'imyaka ya 95 mbere yaho tutanguye kuvuga ikibazo cyo kuganira ingi nabantu babivuga ndibuka ndabivuze nti nta yindi nzira atari kuganira n'umuhari SNDD cyo giye bitwa SNDD twari bwa SNDD FDD harabaca bava hasi bati fata ntibantunganya yasaze asha kuganira ngo bashire imbere ihonya bwoko n'inzi byo ndaje tubyemera ndibuka mbere ko hari nabari mu gisirikare muri ico gihe mbere inyuma bagakomeye mu ntwaro zavuye matora yo mu 2005 bambwira bati nukuruka dosubira kusubira kubandanya uvuga gutyo tuzokongera dosubira mu gisirikare twambaretse kugwana ica kabiri hamaze gutangura ibiganiro ndibuka ko abantu bagira bati nyerere nditumwemera nk'umuhuza na cane cane abava mu nzego za leta yari yafashe ubutegetsi inyuma yuko banguye mwaka w'1996 mu kwezi kw'indwi mugabe inyuma ibiganiro byarabandanije kandi tubona bamwe babyanka nibo nyene bakuyemwo ibintu nogira ndi bihambaye cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Landry. Landry, muri beneza
mahoro
mahoro. Murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gatoya cyane gose kigufi.
Yavuze ico abandi bavuze ku majambo muhuza cyangwa umwungirizi w'umuhuza mukapfa yavuze ariko twashaka kumenya we wica byumvira ko yaravuze ku bintu bikuru bitatu. Aravuga ati ubutegetsi buhari uburemewe n'amategeko, abavuga ko butemewe n'amategeko nibo bashobora kuba ubwenge bwa budatonze. Aravuga ica kabiri ati abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi ati nta kibanza bafise mu guhuza ndongoye. Hama aravuga ica gatatu ati hose muri ibyo bihugu byose birimo abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi n'abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ati ni babarungike ngaha mu Burundi nibafatwa barungike, abivuga kwikiwe. Hama ikibazo ca kabiri kuno munsi yo bakiri muri SNLD ivyo SNLD ivuga yuko iharanira canke umugambi ifise yo bacemeranya nabo. Hama ica gatatu yaratashe ari mu gihugu ejo canke hejya ejo azokwitaba ibiganiro vya SNDEY wa mugwi w'igihugu w'ubutunganya ibiganiro hagati y'abarundi. Hama ica gatatu yavuze yuko yagiye atahunze yagiye mu rubanza mugabo yamaze y'amezi menshi sinzi yuko urwo rubanza yari agiye kugwa amaze ico gihe cyose. Ni iki cyatumye amara ico gihe cyose akaba ashimye kugaruka uno munsi?
Ico kibazo Landry urakoze cyane gose ico kibazo shakane yamaze kucishura ariko reka ndamuha kanya ishura ariko reka tumuhe ijambo agire ico avuze ku bibazo bindi mushikirije byerekeye cyane cyane ivyatangajwe n'umuhuza eka nuko yo bari akiri muhari SNLD n'ivyo muhari SNLD uhanira munduwe ku ijambo.
Je we muhari SNLD ndimwe kuko ikintu warakigiyemo tujya kuza kugira ho kuko ntashe ndakivuyemo ahubwo ndimwe kandi ntegerezwa kugenda mfasha kugira imitima y'abarundi aho iri hose igende yegerana niyo ngingo nyamukuru umuntu yogenderako. Mugabo SNLD sindayishyira hejuru ku neza y'abarundi bose abanamba ineza y'abarundi bose iri hejuru ya byose ngira ngo murabaze gukurikira iby'ibiganiro ingene bigenda. Icyo umuhuza yavuze sino bigarukako hariho ibyo umuntu ashobora kuvuga ati mu kugene uguhuza bigenda byari kugenda uko je dari kunshimisha gusunza yabivuga amaze no kumviriza abari mu rindi ruhande akumviriza abo bahagaze hanyuma amaze kumviriza agaheza akahamagara izo mpande zose tugahurira yarusha akatubwira ati ngibi jewe ibyo mbona. Dutegerezwa kurondera mu rundi wese no murongozi ukagenda urondera neza y'umuntu gusa ugira ute dusangiye iki ahuzo uri kuri ihenda kuko ugize umwasi wawe inyuma birakugora kugira ngo mwongere kugaruka ku nzira nziza abahuza mwese.
Ikindi kibazo mwokwishura imbere yuko duha ijambo Siriac na Olivier nuko Landry yabaje ikindi kibazo abaza uko muzo kwitaba ibiganiro irongowe na SNDEY bibera hagati mu Burundi mu kanya gato cyane.
Ndorindira ko agiye kuza kumbwira inyene bigenda kuko sindategera neza inyene bigenda hanyuma nzora
nuko perezida Silvestre Ntibantunganya ahoze arongoye igihugu c'u Burundi aganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga mukurikirana imisi yose kuva igihe c'isaha 10 tumira mate gato hama tubandanye
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwanya turaza gusozera ibiganiro vyacu vy'uno mwanya, ariko imbere yuko dusezerana mudukundire tubanze dusubire kwifuriza Noel nziza biciye muri tuno turirimbo duhereye kuri kano karirimbo All I Want for Christmas.
Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Konshuti bakunzi mu kanya turaza gusezerana mu kwizera kwako karirimbo ka kabiri Christmas in Hollis kabaryoheye, ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make kokuno wa mbere ari uhapfanwa iteka Valentin Bankumuhari umwe mu bagendanye n'umuganwa Rudoviko gwa Gasore baba bategetsi Burundi canke mu muryango wiwe bibutsa ko yabaye intwari mwavyumvise kandi muri ano makuru mu gihugu ca Tanzania mu ikambi rinduta abarundi bahungiye umwo bavuga ko bafise ikibazo c'umutekano ni mu gihe haheze imisi hari abantu bicwa irya nini mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze cane gose ingénieur yashkanya majwi aiwanyu diane nahazo mari kumwe kuri micro dai fuje kugira umunsi mwiza.